irimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaniro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyagarigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo, amagara, ubuzima n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme ahari hose. Kuri uno munsi tugiye kuganira ahanini ku isekeza ryo kurekura abanyororo bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Abafungwa hari haheze igihe kinini batarayarekurwa, kandi itegeko rivuga ko ingingo ya perezida itegerezwa kuja mu ngiro umunsi iterewe ko umukono. Abarekuwe bakaba barashimye umukuru w'igihugu kandi bakemeza ko bagiye kuba akarorero mu kibano. Twumve inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana kubijanye n'irisekeza ryo kurekura abafungwa mu gihugu cyose.
Karakamwe mirangere ibihoro rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura, aha bari bahafungiwe maja 1972 batashe mu zabo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yari bishikiye ku Mpimba mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo yafashe igenekezo rya gatatu ukwezi kwa gatanu no mwaka. Yamenyesheje ko iyo ngingo itashotse ija mu ngiro kubera ibikorwa byo mu mabohero amwe amwe byari bitunganijwe nabi, maze bituma igikorwa kitoroha gushyira mu ngiro. Buno nyene Perezida Evariste Ndayishimiye yatekereye impanuro abo bari kuwe.
Mugende muhe icyizere ababanyi, bumve ko ari umuntu atashye ari umuntu. Mubahe icyizere, mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere. Mushikeyo ntimusubire mu cyaha, ahubwo mubarimwe muhanura abariko biyumvira kujya mu byaha. Mubabwire muti ntihajyoshi namwe muraza muravuga muti n'abariyo baragowe sinzosubirayo. Mubakarorero mu bikorwa iyo mushitse ubwo cyo tumene kumva kokeje mwebwe mwarabyumvise. Nicyo gituma mubakarorero ko ukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi.
Perezida Ndayishimiye yasavye abasigaye ku mitumba kwakira n'ukwezi abavukanyi babo batashe.
Rero abenegihugu ndabasabye bashike babashyiraho makoperative, babashyire ku TV, babande babaremeshe, babwire bati turabagenzi. Abo mu mituma muzoshikamo saba abenegihugu baze bace bavuga bati wa mujama wacu yaje bagira umunsi mukuru. Ntibavuge ngo wa wundi babwire ibinibinibi ngo yaje, oya hajya aba bakomerekeje namwe kuko namwe byarabakomerekeje. Ahubwo nibavuge bati wa muntu wacu wa mujama yaje, reka ahubwo tumwakire. Mbere n'agahene bashaka batabaye
babazima. Umwe muri abo bari kuwe arashima kigoro ko umukuru w'igihugu amenyesha ko bagiye kuzokwitwara neza mu kibano, akizera ko abazohasanga bazobakira neza.
Umunsi ndanezerewe cyane kubona nyuma y'imyaka itanu n'amezi ane n'umunsi umunani ushoboye gusubira kugenzurwa, gusubira kwitegenja. N'imyaka yose nari ndayimaze n'ayo mezi ndetse n'iyo minsi ndi ngangihorero, rero ndagomba ko umuntu wese n'undi wese ahari yiyubare yirinde ko igihano kishababaza. Umunyororo urababaza n'ahantu ababaje bose utarahanza, sinifuza ko yohaza. Ntabwo tuhavuye, sinifuza ko twugaruka, ahubwo tugende tuba amajwi tubwira abandi ibintu batwiyubare n'utwirinde, kuko iyo twagiye turi abanyabyaha twaje twakira ibyaha bitandukanye bimwe bikomeye. Ariko ndabinginze kugira ngo maze twakire batwicanire hafi batwenzeke muri sosiyete kugira ngo dushishikare natwe kuraba aho ubundi bugeze dushobore kuba muri kimana mu ijuru heza.
Muri abo bari kuwe harimo abari bafunzwe bagirizwa inyiyerekano yo kwa 26 ukwezi kwa kane umwaka 2015, imyaka itandatu ikaba irumanye kuri uno wa mbere. Yohani Minana Rongo Yunani Senaret utavuga rumwe na leta arashima icyo gikorwa cyo kurekura abari bafunzwe asaba ariko ko umukuru w'igihugu yorekura n'abandi mwibohero agasigara abantu baruhebwa gusa
bari bakwiye kurekura abo bantu bose babagirizwa ibyabaye mu 2015 kuko byari bya politiki hakaba rero hakimwe abantu bagizwa cyo kimwe na bamwe barekuwe ariko hakaba bagumyemo harimo akarenganyo byo babyiza rero ko abo bose bari mu madosiye y'ibihumbi 2015 byerekeye ikiringo cya gatatu umuhisi Petero Nkurunziza ashatse bakaba bakirwanije aho bose barakwiye kurekurwa
muri ibyo birori byo kurekura abafunzwe umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yamenyesheje ko hagiye gufungurwa abakenyezi benshi mu minsi mike n'atatanze isango ritomoye ati abakenyezi bose bibungenze n'abafise abana mu mabohero atandukanye y'u Burundi bagiye kurekurwa icyo gikorwa cyo gufungura abanyororo banose ikigongo cy'umukuru w'igihugu cyatanguriye mu ibohero rya Mpimba cyabaye no mu ibohero rya Muyinga aho abashikira na 200 barekuwe harimwo abagabo 17 n'abagore 13 kikaba kigiye kubandaniriza mu yandi mabahero y'u Burundi nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane Nibizi yamenyesheje ko izofasha cyane kugabanya ubwinshi bw'abarangwa mu mabahero y'u Burundi yarimwo abantu barenga 10,000 kandi yubakiwe abatarenga 4,000 Desirate Imana Kigali Ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana kuri iyo nkuru yaduteguriye atubwira aducira ku mayange uko byifashe mu bijyanye no kurekura abafungwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye mu kiganiro cy'uyu munsi rero nk'uko mwabyumvise muri iyo nkuru abakenyezi batari bake bagiye kurekurwa muri ayo mabohero y'igihugu hirya no hino mu gihugu bakaba batari bake bamaze kuganira n'Ijwi rya Amerika bahura n'ibibazo bitandukanye mu kibano n'ubuzima bwabo bushasha bagiye kubamwo kugira ngo basubire gutora ibikorwa bokora n'ibindi byinshi byo kugerageza gusubira mu miryango yabo mu kiganiro cy'uyu munsi rero turavugana n'abashika kuri bane uno munsi ariko kandi turi kumwe n'umukuru w'ishyirahamwe ntabariza ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo rikaba riserukiwe n'umushingantahe Jean-Marie Nshimirimana akaba agiye kutubwira byinshi by'ishyirahamwe ryabo n'ibikorwa barimo muri iyi minsi hamwe n'uko babona ibikorwa byo kurekura abo bafungwa biriko biragenda reka rero twakire abatumire bacu duhereye kuri uyu mushingantahe nyene Jean-Marie Nshimirimana kaze neza mu kiganiro muri Isanga
murakoze cyane ndashimiye ko muduhaye kino kiganiro arakanyamuneza kenshi nishyirahamwe ntabariza ko abanyororo harimo n'abo bashiki bacu bamaze kurekurwa twebwe rero n'akanyamuneza nk'uko duharanira agateka k'abanyororo n'ak'imiryango yabo rero tukaba dushimye ku kino kiganiro kitari kugenda neza kuri radiyo ya Amerika
turi kumwe kandi rero n'umufasoni Claudine Nshimirimana ari mu ntara ya Kirundo tumwakire mu kiganiro Claudine kaze neza turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Ziyada ari mu ntara ya Muyinga Ziyada kaze neza mu kiganiro
yego murakoze kunyakira
turi kumwe kandi na Alphonsine Manirakiza i Bujumbura mu Burundi Alphonsine kaze neza mu kiganiro muri Isanga
yego
murakoze cyane bakenyezi mwese turi kumwe ku murongo wa telefone nizere ko telefone za kudukundira tugashobora kumvikana twese reka rero tuje mu kiganiro nyezina tuganire ku kuntu mwakiriye iki kigongo cy'umukuru w'igihugu giheruka gutangwa mwese ndumva ko mwasubiye mu ngo zanyu mwasubiye mu miryango mwasubiye mu kibano turaza kuganira ku kuntu mwakiriwe ubuzima ngene bumeze reka mpere kuri Claudine ari mu ntara ya Kirundo Claudine Nshimirimana Claudine we wakiriye uko kurekurwa icyo kigongo wahawe gute muri make
jewe n'ukuri yaratugiye ikigo ashimye kuba yahuye n'igitero nari mu buzima bubi bugoye ukuri yarakoze umubyeyi kutugirira ikigongo yarashimye ariko maze gusohoka arayisanzire mu muryango ushitse mu muryango cyangwa ubuzimba cyane bwaho buragoye bagiye muntu avuye mu bohera abantu baramwinuba cyane bakamwikumira kwana la sisi la sanda tukara jini barabara chofisi nile nge chubu uu kumangene wekobura angora mba yeho labi eka abana bara tayi shure nyele ubu uu hariwa lutu ule njike mnigo hiro buku inga kujishi hoko kasha wala kujishi hoko huli shijimoha karumane kame kutina fasha wana nanjo mdiki mnigo hiro naka kujishi habibiri haba hiki huundi haka sidara naka hondi kujira ndeho aza busuru kashite mu muryango nyene ubumbayeho nabi nyene cyane n'ubundi manjisha cha hari gihe ndakajisha kabura no gukangurira ubuzima bw'aka ukaho ubuzima nyene hari gihe shobora kujya guca ingero bikanka ngiye kugira ngo abana barare bari ukuga rero nari muze bone nk'ababyeyi bafata mu mugongo ndashobora kugira ashishikara nkajisha bakama nk'agatanya nkakora ndabona ko ubuzima bwobandanya bw'abana amanyele mukaragwara nkabura nk'agafaranga ko kumutwara kwa muganga nubwo nasanze arwaye nyene indwara ya diyabete ubu narabuze n'udufaranga two kumutwara kwa muganga nyene ibibazo bikomeye byo gusenga no gusenga cyane nyene gushishikara senga ndabica imana yokorera nyene gushishikara n'akavuga kange na ndagakora ama ubuzima ko mu gihugu ndabona buragoye ariko byose no gusenga imana itotinda ikabingirira neza.
Ego urakoze cyane no kuvuga ko Claudine ndumva yuko wewe wagize amahigo ukaba ufise n'uwo mwuga wo kujisha inkoko kumbure turaza kubigaruka ko nyuma twumve aho wabyigiye n'uburyo kumbure ariko abantu bwo kugerageza kugufasha kubandanya muri iyo nzira. Hama wewe Ziyada mu ntara ya Muyinga Ziyada wewe wari uri mu ibohero rya hehe warekuwe ryari hama wakiriye gute icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu?
Njye nari nshingiwe ngaha mu ibohero rya Muyinga mbande kuye mbage gutanga ikigongo maze iminsi mike ariko kuri barite yaba barikuwe nanjye nari ama narashimye kuba naravuye mu kibanza narimo nari ikibanza kibi cyane kandi kigoye kandi yarakoze umubyeyi wacu kuba yaragize ikigongwe akaturekura twamusaba yuko hari n'abavukanyi bacu basigayeyo ko nawe baba bariya bakadoba yuko mu buzima bugoye cyane ama mu bisanzwe narashitse hanze ndashyira mu muryango naho banyakiriye si neza mu buzima busanzwe nyine mbayeho nk'uko nkiri nk'ifatwa nawe umunyeshuri niga ibintu bijyanye no gushona akamashini nari mfite ko umushomera ko nasanze barakantwaye niko kamfasha kurondera agasabune ubu nyine ndicaye ndatekereje ntacungira nasifite nimarira kuko uwo mwuga nari narize waramfasha rwose ko nsaba tukenera utuntu twinshi dutandukanye mu bisanzwe nasaba yuko ari nk'icyo mwadufasha na cyane cyane twebwe mu bavuye mu ibohero usanga twashyikiye mu buzima butandukanye kugira tusabe yuko imana yadufasha nizo dusubire mu nzira nizo twasubiye n'ubwa mbere ko kenshi usanga biterwa n'ubukene
ati biterwa n'ubukene kandi ukavuga kandi Ziyada yuko wari umunyeshuri uwo tubwira muri make icyo bacagutumye ufungwa n'ibyaba bikoroheye wafunzwe bigenze gute wari umunyeshuri byagenze gute mu majambo make?
Nari umunyeshuri byatumye fungwa nafunzwe ngira kugira bikora mu nda bari banciye imyaka ibiri n'amande z'ibihumbi mirongo itanu
ego none aho usohokeye aho ugarukiye ubona uzoshobora gusubira mu ishuri kugira ngo ubandanye ibyigwa byawe wari usanzwe urimo?
Ibyigwa nabisanzwe nari nabimaze ibyigwa by'iryo shuri nariko ndiga by'imyuga ikibazo nagize ni uko akamashini narishe nasanzwe baragatwaye ariko kandi ongerera ubuzima icyo kibazo
Ego reka twakire n'abandi batumire Alphonsine ngaho i Bujumbura kaze mu kiganiro wewe nawe wari umazeyo igihe kingana gute mu ibohero byagenze gute wakiriye ikigongo cy'umukuru w'igihugu gute muri make?
nukuri narashimye cyane ko sari kongera ikigongo ngatahuka mu muryango ntari nzi ko nuvuyeyo narakengeretse cyane rwose maze gushika rero mu gihugu maze gushika muhira baranyakiye ariko nabanyakiye si neza nasanze ubusinzira nka naho nshinga umusaya n'inzu yarabomotse ubundi nsabye indaro nanekeza kimwe n'iyenge byose ifungura nta ni sinumva mbere nk'uko mutima ngo nicyobandanya ko yaba yabonye yafasha nyabona
ego none hari umwuga wari ukora imbere y'uko uja mu mpimba imbere y'uko uja mu gasho hari umwuga wari usanzwe ukora wifuza kuzobandanyiza
ntari nsanzwe n'umuntu murimo
ego
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.9 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
reka mpindukire rero tuvugane n'umushinga na Heja Marie Nshimirimana akaba ariwe muyobozi w'ishyirahamwe ntabariga murakoze cyane kandi mushinga nahe Nshimirimana gufata akanya ko kuganira natwe mwotubwira namwe aho mwumviye iyo nkuru yuko igikorwa cy'ukurekura abanyororo cyatanguye abakenyezi bariko bararekurwa abashinga nahe abantu bose bariko bararekurwa ku bwinshi mu gihugu mwavyakiriye gute mubona biriko bigenda gute
mwishyirahamwe ntabariza dusanzwe dusabwira imbere y'amategeko aho twumve yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagize ikigongwe hari tariki 31 z'ukwezi kwa 12 ariko itegeko rishyira mu ngiro iyo ngingo aza kurishyira ku mukono itariki 5 z'ukwezi kwa 2 twaranezerewe cyane ko twabonye yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi asezeranya ashyikiriza ariko icyagiye kuduhimbara cyane ni uko aho abanyororo bariko bararekurwa nyine icyubahiro nyine umukuru w'igihugu ariwe yigereye mu ibohero rya Mpimba utambutsa icyo gikorwa rero bikaba byabaye imbonekarimwe aho umukuru w'igihugu agira ikigongwe akongera akaba ariwe aherekeza niho twari twibereye n'abapfasoni barekuwe cyane cyane abo twumvise bariko barashima iyo ngingo mu gishingo cy'abandi batashoboye kuja kuri miko na twebwe rero nifatane nabo bashiki banje numvise Nshimirimana mu Kirundo na Muyinga na Rumonge icyo nagire mvuge rero ni uko ubwa mbere ishyirwa mu ngiro ry'icyo kigongwe nk'uko nari mvuze ko byatunezereye hariho icya mbere imbona nk'uko babivuze abo mfate kuri Nshimirimana yavuze ko mu Kirundo amerewe nabi cyane twebwe rero mu ishyirahamwe ntabariza nk'uko twabikurikiranye kuva bakerekurwa tugiye kubasanga iyo bari iyo ku mitumba cyangwa mu makaritsiye bagiye bashyikiramo kugira turabe icyo twafashanya mugabo tukabaremesha tuvuga tuti burya mukore ko biruta nta mboga kubona baratashye ibyo ni iteka rya mbere niniya wapfa umusonza ugasonzera iwanyu na cyane cyane rero ko tubona yuko mu mabohero ya kino gihugu cy'u Burundi cyane cyane abapfasoni ko umusebarundi yavuze yuko agira ikigongwe abapfasoni bubungenze n'abonsa icyo rero cyaraduteye intege cyane turumva ko umukenyezi yagarukiwe kandi na cyane cyane ko umushikiranganji w'ubutungane asanzwe ari n'umupfasoni twebwe byaratunezeye cyane mu ijambo ryiwe nawe nyine icyo gihe Sebarundi yari ariko arakora icyo gikorwa cy'iteka umushikiranganji akaba yaravuze yuko Sebarundi yagiriye igikongwe abo bakenyezi bibungenze n'abonsi rero biraduteye intege mugabo nkavuga nti nibyo gutaha ni kimwe kuronka icyo ukora n'ikindi kuko birumvikana by'ukuri nibarira busema umuntu yaramaze imyaka itanu cyangwa icumi akacata adafite n'imiburi buri cyo mu mazi amezi atatu kugira utwo azorima twere rero navuga nti ntera kamo amashyirahamwe yandi cyangwa n'abandi bashobora gufasha ko tworaba icyo gikorwa se barundi yakoze natwe tukagiterera mu mashyirahamwe yaba amashyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo by'ukuri ikibazo cyabo bene wacu baba abagabo cyangwa abapfasoni barekuwe murazi neza yuko twama tuvuga barabizi abo bashiki banjye barabizi njye nari ndiko ndakugendera amabohero ikintu cya mbere nabanza kubabwira nababwira nti bapfasoni aho muzoshikira hanze aribyo muzosanga ibintu bimeze uku cyangwa kuriya muratwitura ahako mosura muyu munyororo utaryoshye rero twebwe ntawe ari bwadukwiture ariko ko tubyumvise ko bafite izo ngorane tugiye mu ishyirahamwe yacu kugira turabe icyo twakora kugira abo bene wacu n'abo bashiki bacu nabo nyine bamererwe neza nk'uko sebarundi yavuze ati ntihazagire uzobakomakoma cyangwa abarundi yaradusabye gufashanya rero natwe niko kamuduteye abarundi bari aho abo bashiki bacu n'abo bene wacu baherereye ko bofasha twebwe ubwacu mu ishyirahamwe nabariza mu ndwi za tuzotangira gushyira mu ngiro mbere nagira mbwire nshimira imana iyo mu kirundo ko mu ndwi iza ku munsi wa kabiri twebwe ubwacu tuzaba twibereye mu iyo ntara ya kirundo tuzohamara iminsi itatu tubonana nabo bene wacu batashye kugira tumenye ingorane bafite burya umuntu imbere y'uko agufasha abanza kumenya ingorane ufite
urakoze cyane rwose kuri iryo tangazo ugize ry'uko uzogendera ayo mabohero akumbure nabo basohotse bagashobora kwishikira bakabasigurira n'ibibazo bafise mukagerageza gufasha kubikemura mwifatanyije n'ayandi mashyirahamwe mu ntara ya Kirundo none tukiri kuri mwebwe uvuze ko mugiye kumviriza abanyororo muzoja ku mabohero kwihweza abariko bararekurwa uko icyo gikorwa kiriko kiragenda cyane murifuza kumbure no guhura nkuko tubivuze nabo basohotse nabo nyene mwumva amajwi yabo mwumva ibibazo byabo
hariho umugwi w'amaho ugiyeje gushyira mu ngiro icyo rekurwa ry'abanyororo abo nabo tukaba twarabonye ko ari abapfasoni n'abashinga n'ab'ijunja n'ijambo bariko barakora icyo gikorwa rero twebwe nk'abaharanira agateka azina muntu cyane cyane akabanyoro n'imiryango yabo birumvikana ko dutegereza gukurikirana abari mu mabohero tukakongera tukabakurikirana banatashye kuko turazi neza yuko ingorane natwe twabayemo turazi igihe twava mu munyororo ko na twebwe habaye abantu badufasha rero niho tuvuga tuti mu ntara ya Kirundo siyo yonyine tuzogendera twateye akamo iyo ntara ya Kirundo ko tuzi ko n'ingorane zitabuze kubera twumvise kumenga hariyo n'ibindi byago biheruka gutera mu komine ya Bugabira tuzohagendera kubera twirabire abo bene wacu tukongere duce tubonana n'abo bene wacu bapfunguwe nkaba n'akanya genda kumenyeje ko mu ibohero mu Kirundo ataboherero ririyo amabohero yaba cumi na rimwe yo mu Burundi mu Kirundo hari komisariya nta bohero ririyo umva mugabo ukobohera baba bareku bavuye mu ibohero rya Ngozi murazi yuko abakenyezi benshi bapfungirwa Ingozi rero ku mabohero hose tuzohaca uko ari cumi na rimwe ariko kandi twongere dushyike mu ntara zose kwirabira abo bene wacu barekuwe ukuntu babayeho kuko twumvise bamwe ko bavuga ati twari dufite ibi na biriya amamashinashona twasanze baratwize abandi nabo bakavuga ati twari imyuga twigiye mu mabohero nabo nyine kukwira twari agacumi uko umwe twoterera turabe kandi ko twotera kandi kamo kandi mashyirahamwe bagenzi bacu dukora bimwe kugira turabe icyo bafasha abo barundi bene wacu bakiriwe ikigongwe na nyenishobahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi
murakoze cyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
za gusubira inyuma gato kumbure nkavugana n'aba bakenyezi ku bibazo bahuye navyo mbere yuko baja no mu minyororo kugira ngo kumbure binabafashe namwebwe n'ayandi mashira hamwe kumenya bimwe mu bibazo abakenyezi bahura navyo mu buzima bwa misi yose n'uburyo mwogeragaza kubafasha kugira ngo nkuko wabivuze birinde gusubira muri ibyo bibazo nabo nyene bavyivugiye reka kumbure nje kuri Ziada niyo munyeshure dufise akumurongo ya natu ye aravuga n'igicumuro n'icyaha yoba yarakoze icyamutumye aja mu mpimba ariko Ziada ubuzima bwawe bwari bumeze gute imbere yuko ufungwa mu bisanzwe icyo cyaha wakiguyemo gute ubona hari icyo wari gushobora gukora kugira ngo ntugwe muri icyo kibazo ubona ari giki wari ukeneye cyane cyane icyo gihe
murakoze kumva icyo kibazo mu bisanzwe jewe icyabimbeye muri make byategwa n'ubukene ko muraji umwana umubyeyi umwana arengabura umubyeyi burya akaba kabaye mu bisanzwe ndi umwana w'imfubyi ifite umubyeyi umwe umubyeyi urazi umwana kari mwiza na mama mfise nari kumwe n'abatoyi banjye bisanzwe ko aribyo nari mukuru wabo kenshi byapana n'ubukene umuntu aba abona abafite bipana n'ahantu turi muri make byategwa n'ubukene mu bisanzwe ariko ndashimira imana ngifuza yuko bitasubira bitasubira kunshikira ko narabonye ikibanza narimwo ko cyari kigoye rwose bagerageza kubyihanganira n'ubwo bukene uko buri kose
murakoze cyane hama mpindukire kuri Claudine mu Kirundo turumvise kwa Kazia bwari ubukene kumbure hariho inyigisho aya mashyirahamwe ashobora gutanga nko ku mashuri canke imyuga bashobora kwigisha ku mashuri kugira ngo abanyeshuri n'abandi mu kibano bashobore kwiyungunganya bashoboye kwifashisha Claudine wewe icyo wacagutumye uja muri ibyo bibazo coba ari ikihe woba waje gushobora gukora kugira ngo wirinde kubigwamwo muri make
ntabwo murakoze kunyakira jewe kugira niyongere kujya hanze muri Omani ubuzima bubi nari mbayemwo nari atata fise fise umubyeyi umwe wenyine mama aca mbona naho twasukiye atakuntu tumerewe cyane avuga ati reka nje kurondera udufaranga hanze agiye kugenda bacayafatira muri Tanzania ngiye twarandamishije nyine Kongo ngiye kurondera ubuzima baca barafata abantu baramwibohera antwaye mu ibohero ndabayo ndaba nabi nsanga ntacyo nungutse n'ubundi ahubwo hari nisabira guca itari ukunde nifuza icyo ko nasubira guhangara nk'uko nari ntenzwe ngiye hanze kurondera amahera kubera ubuzima bubi mbayemwo sindabyifuza ko nabisubiramo kubera ahantu nari mbaye mu ibohero nabayeho nabi gusumba nyene ndabaho nari ndagira ubuzima bubi ukuri sinifuza ko nasubira kwiyongera kujya mu mahanga kubera cyane ko nari kukunda nk'aho ijana cyane atari ubuhombe ari ugupfa kuri cyasara ababyeyi baba bariko baradukurikirana nyene ku buzima bubi turiko turabamwo sinifuza ko nasubira mu bwo buzima kuko nk'aho nashikiye nyene ntako nyene ntako nako gakoko ndakajisha nkabura ukuntu ndakadandaza bagira tujya mu misozi anterior usanga bigoye nyene buzira bwanjye n'ubw'imana murakoze
urumva Claudine we yari yagerageje kuja muri Oman hamara hagarikwa afatwa barafungwa kuko amategeko arabuzwa urudandazwa rwakiremwa muntu kenshi ugasanga bafata abantu bari ko baragira ngo urudandazwa gufata abakenyezi n'abigeme babatwara mu bihugu byo mahanga carabaye cyago arashoboye gufatwa warafashwe hama urafungwa bizere ko kumbure uwo mwuga wawe kujisha inkoko uzoshobora gutera imbere mu buryo bunaburiya cyangwa andi mashyirahamwe akumva abakenyezi nk'abo bafite impano zo kujisha bakabafasha hama namwe bwi Alphonsine mutubwira bimwe mu bibazo wahuye nabyo mbere yo kuja mu gasho
yote mara ko kibazo na gice no gukora nari mbayeho nabi nacyo naro nkafungura cyatumye twebwe n'ingorane nari fise nabi n'inyana nambi yangu nikenda mukore nikenda munitse ariko nje gatumye afura cyane gasanshira mu ndinga ehe kuse na cyane ko nara himbere mu gihe cyo kwenda bisubiye nasaba ni ko maze ko mama nzuri kirana nkarabo cyo kongena no baho cyangwa ndari ko mu gako bandanye ko kumima kuko no bandanya ndagukora
murakoze cyane urakoze cyane bakenyezi ntivyoroshe nduva ko ari ibibazo by'ubuzima bitoroshe na gatonya mwaciyemo mukaba mwaragiye mu gasho aho ubuzima bwabaye bubikurusha ariko ubu unye muragirirwa ubuntu murahabwa uburyo bwo gusubira ubuzima mu buzima bushasha mushinga nahe Jean Marie Nshimira Imana ijya abakenyezi bacamwe n'ibintu bigoye cyane kenshi umukenyezi abari kirumara mu rugo abagerageza uko ashoboye kose kugira ngo afashe umuryango wiwe uko ashoboye kose ariko aba baraciye mu bibazo rero ngaruse kubyerekeye gufasha aho bahari inyigisho aho bahari uburyo bwo gufasha cyane cyane abakenyezi mwishyira hamwe ryanyu
ubambere n'abere nagira sura nihanganishe aho bashiki bacu ngomba ko bibazo hasiyemo nyene ari bibazo bitandukanye kandi harimo ibibazo ubutungane bwabo mu Burundi cyangwa bwo ku isi butari kubura gufata ingingo nayo bibishe ntibari kubura kubifata ingingo ariko ntabwane ikiryoshe ni uko nabo nyine babonye ko ayo makosa yari mabi ko bakayasubiramo nk'uko natewe mu myaka natungwamo nabo nyine icyatumye mfungwa imana yamfata indagizo yiwe rero ntabwane mwishyirahamwe ntabariza nk'uko waba ufite abantu tujya kibazo ishyirahamwe ntabariza dusanzwe duseruka imbere y'amategeko twababwira ko ubu nyine turiko turaganira hariho proje iriko irakorera ku bakenyezi bafunzwe kubwa mbere kubafasha kuburana no kubaha twangene ko bakenera yuko mugazi neza bya leta y'abapasoni bakenera twatuntu nyene tundi twahabwa ingorane z'abakenyezi mwishyirahamwe ntabariza tuza twarazitahuye abakenyezi ari bakirumara mu muryango nyitiro kandi baba aho umukenyezi atari by'ukuri biraboneka ko haba hasigaye ahantu haba hameze nk'ahantu hiri ibanga rero tubavuga tuti nibyo murabona yuko amagorane 11 kuyakwiramo turi ishyirahamwe rimwe kandi muzi yuko hari amashyirahamwe atandukanye ajya agataya kandi nta muntu yihabwanye ubu mwari mabere nari ndababwiye ikigo turakorera ko ibohero rya ngozi ry'abakenyezi nyine n'ibohero rya Gitega n'ibohero rya Mpemba n'ibohero rya Rumonge hamwe n'ibohero rya Ruyinge ari byo byose twabaye turafata kubera uburyo dufise kuba ari bukenya iyo poroje rero inaja agateka k'abakenyezi ukuntu baburana ukuntu babayeho kuva tujya tundi bataronka cyane cyane abibungirizo n'abonsa kuba bwabuye baba bakeneye rero tukavuga tuti mu by'ukuri ibyo twebwe sibyo twashaka ko twubafatiriza mu munyororo tukaba twifuza yuko icyumviro cyacu nk'ubu tumaze kumvira izo ngorane zabo bari hanze barekuwe bapatiye icyo bakeneye nayo babwira ko ubundi kindi irindi shyirahamwe rifashe kandi ryadufasha kugira by'ukuri nabo nyine murabona ko iyo impunzi zihungutse zironka isaha mu mezi atandatu cyangwa mu mezi atatu nabo rero tukaba by'ukuri tubafite ku mutima turiko turaraba hirya no hino ariko kandi mukaba muzi yuko tutorohewe na cya kiza koronavirusi gihanze izwi yaba atari byo n'ubu twari twategekanije muri uno mwaka kwabo bakenyezi cyangwa abo bashinga nawe batashye barekuwe bose twaba twagize icyo turafashisha cya kindi bita kwite mu kinyamazungu kujia mwono weze magia hata tahora ala tisingora jero mwishanga na bari chotriko tulakora chotriko tulakora maproje kujio mwishiza umukini za tashi hatuwa bari abakozi wachu wamakuli kilana nala fungwa wafungwe vose kukira wateje ingora ni wafise mumitumba ya abono mumijago tukatikati
mwishiza
kwa ya mwishiza kwa wana wako mwishiza abana babo batacika basaze baravuye n'ibyishimo turashinga cyuko abana babafunzwe twabakurikirana rero ubu ni rwaro dukundira ibyo byose tuzitaho kandi tujye twararike nk'uko tugomba ko dufite umutima wo gufasha ariko ubu akaba ari ngombwa kugororoka
umushinga nta yashimiye Imana muravuze ikintu gihambaye cyane cyerekeye yuko n'impunzi iyo zihungutse ziraronswa uburyo bwo kubaho amezi atatu amezi atandatu ya mbere kugira ngo bashobore gusubira mu buzima bushasha byoroshe noneho mishira hamwe ryanyu mwavuze ko muvisa ama projet kugerageza gufasha abakiriyo n'abagiye gusohoka ariko kandi mukavuga yuko uburyo bwamara ikibazo hari ikigega kumbure mwashize haruhande cyangwa mwoshira haruhande kugira ngo abakurikirana ibiganiro nk'ibi abari mu gihugu abari hanze y'igihugu bumve iyo migambi bashobore guterera kugira ngo abo bakenyezi bashobore gusahirizwa bashobore kuronka ico co bafasha ayo meza 3 ya mbere ayo 6 ya mbere mwumva ico cyumviro mwacakira gute
urakoze cyane nagira nakubwire rukazo ni abantu bariko barwara bakonje kandi neza abari bakiye aho na kaza wa kuzi wa kaza ya nalani indera kwa kaza kitu ya harige kwa tiki ni wapu ka kwa ito manu na tiwa ha jero tupu katuti tupu liko wala mashamu ya raja katika kama kenyezi za udifame jiyo jose tupu li kufata mungu ishamu ya ayu kukira batini yuko abala tupu kira ana bantu no kuba ko ari abantu b'abatekinika abamenera n'abantu se ko batabishoboye kuko nabivuze umuntu ari mu mugororo bica mugaburira rero tukavuga tuti hoja ho politike nziza yuko abagororo batashe kuba ikintu cyo batahiriza kuko ntibara bafite icyo aho bajya bakata hari abategetsi akano no guha hari abasanga abagabo babarabahe rero bagatanga cyangwa abantu mu kiryango barapfuye rero twebwe tuvuga tugitera kamo amashyirahamwe mpuzamakungu tanga sosiyete za onifame ko bomenya cyane cyane abapasoni bo bumwazi yuko bazari bafite ingorane kabiri mu kumva n'uwo yari agiye gupagaza umugabo yurinde kakaza gupagaza muri za omani cyangwa za izo za
Arabi
Saudi ni
ikintu cyerekeye kubafasha baba indani cyangwa hanze hari ikibazo cyerekeye cyane cyane ubutungane abanyororo bakunda kugira nk'uko mubizi aba bari hanze bobo cyane cyane abakenyezi bashobora guturubikwa bagarutse ubutungane nabwo nyene ishyirahamwe ryanyu ngo bibafashamo musanzwe mu bibafashamo kuko turumva ko bamwe nabo nyene bafashwe nabi wavuze abashika bagasanga abagabo babo barabataye icyo gikorwa kizobandanye n'abazo babasohotse
ego mecane n'icyo gituma tuvuga tuti mukegezi uri ko ratwumviriza yaba upfunzwe cyangwa udapfunzwe kuko ibibazo ni byinshi mu inosi hariho upfunzwe nama ndabivuga hariho abantu upfungwa se hariya mu mpemba gusa hariho umuntu apfungwa bakabona agenda kuko abapfunzwe kubera ibibazo byo mu rugo bitaze mu buranzi mu Burundi ko bitagendera mu mabarabara tuvuga rero tuti umupfasoni wese uva yaho hantu agoye turi ko turubikwa nitwobirota bitubwire kuko twebwe turafite ibanga ritwararaduhaye amakuru turabivuga tuti ibyo byose abo bapfasoni bariko baratotezwa yaba aho ubutashe agasanga umugabo aba yararongoye uwundi mupfasoni nabivuge kugira twite ubutungane buri hasi kugira bamutunganirize ibyo byose namambuga ne nta umenya igihe apfungwa mu bungasho ni nko mu bitaro nta umenya igihe ishyire ibitaro rero umuntu yoca asubikwa abona uko yagiye mu gasho rero agateka kiza agomba kubahirijwe na cyane cyane wo nk'ubu icyubahiro umukuru w'igihugu ari we yavuze ati abantu batashye bafatwe neza tutiye akamaro n'abapfasoni bose basikuwe bafite iyo ari uyu cyangwa uriya ariko arabasubika ngo tujya tera akamo kugira tubimenye muri kino gihugu turi baza batanga bamwe badafite nomero zacu kandi uwo tubaza araba asiroje kuronka kugira tuje dushika aho hantu cyangwa dutuma baduserukira muri aho hantu uwo mupfasoni bari kwaragiriya ngo nabi kandi si umupfasoni gusa nta pfasoni ryo aho hote ngo hari abana hariho n'abashyitsi nabo
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ndukire kumbure kuri ku bakenyezi no bigeme turi kumwe wavuze ko bashobora kubashikira benshi barabazi mu gihugu ziyada irishira hamwe wo burimenyereye woba ufise nimero aho ushobora kubitura inyigisho zabo ubona zikwegereye ushobora kuzironka kumbure twumve aho uherereye ko ushobora kwiturishira mu nkiri bakagufasha
Igishyirahamwe ndarimenyereye kuko niyo twari turi muri santrale barigeze kuhaza ariko inimero bakoresha nayo mfise norinda kuyirondera cyangwa nkayibaza nkaho twari kumwe hari indani basanga bari bazifise
ubumaze gusubira mu kibano ngaho imuyinga naho nyene nturamenye neza aho ushobora kubashikira reka kumbure ni nacyo kimwe mu bintu umushinganahe nshimira Imana aza kudufashisha abariko baratwumva baruka gusohoka bumve yuko bafise amwe mu mashyirahamwe arakunda kuvugwa cyane bakayumva ariko ntibamenye neza na neza uko bashobora kuyitura uko bashobora kuyashikira umushinganahe nshimira Imana wugira kutubwira aho bari hose abo bakenyezi turafise uri mu Kirundo Muyinga uri Bujumbura abo kwitura nimero yihe ibiro ibihe iyo bafite ibyo bibazo usiguye
ubwa mbere nibyo abafite umupfaso ni ko batashobora kuba bafite amaderese yacu ariko nicyo gituma ngenda bahaye aderese ubwa mbere dukorera mu kigobe ya benise hanine imbere ya ambasade ya amerika nomero 42 ndasubiramo dukorera mu kigobe imbere ambasade ya amerika amenese hane inomero mirongo ine na zibiri hanyuma telefone dukoresha ni 79 9 9 9 Nesta, Sisaken. No core, now I'm a Kichuku, I'm on a telephone, I'm on a telephone to Bahai, Motoreka Kumitawa, who called to South America, get a from Tavari, if it's the other way, we get a tweet.
Murakoze cyane nizere ko bazirose izo nimero turaza kugerageza kuzivuga no mu mpera z'iki kiganiro ngaruke ku buryo muronka ababafasha namwe kuko nkishira hamwe igikorwa kiraremereye ni igikorwa gikomeye mubo mukorana nabo leta y'u Burundi mukorana gute kugira ngo bagerageze kuborohereza ibikorwa byanyu cyane kandi n'abarundi bari mu mahanga diaspora ni umwe mu migwi amashyirahamwe ari hagati mu gihugu ashobora kwitura kugira ngo bafashwe n'abarundi bagenzi babo bari hanze bobo nabo murabitura hari amashyirahamwe mukorana nayo kugira ngo bashobore kubafasha muri iki gikorwa kiri gihambaye kiremereye cyo gufasha abanyororo
murakoze cyane twagira tubabwire yuko mu by'ukuri leta y'u Burundi tubikije umushyirahamwe wayo w'ubutungane dukorana neza kandi tukabatuka n'ubuyobozi bw'amahoro mu Burundi ho dukorana neza ubu hari ibikorwa tumaze nk'iminsi byo kujya gukingira cyakiza coronavirus byanze isi mu mahoro tumaze neza tukorana n'ubushikanganji bw'ubutungane n'ubuyobozi bw'amahoro ibyo rero ntitwabikora ubuyobozi bw'amahoro tutumvikana turashima ama kubyerekeye amashyirahamwe yaba ayadihanze cyangwa b'abarundi barukiye muri ibyo cyangwa baba bari hamwe kugira ngo bafasha mu by'ukuri turatangira gukorana ariko nawe uri umwe mu barundi bari hanze twaguhaye adrese yacu mushobora kuvuga kuko turazi ko na mwebwe muharanira agateka kazi na muntu mutuvuga kuko burya bavuga ngo ntawibika kandi nta nkumi kuvuga ngo ndi mwiza rero ko mumaze kuvuga ko ibikorwa dukora dushima kandi by'ukuri nk'uko wabivuze n'igikorwa kitoroshye urabona nk'umwenegihugu aguhamaga ari 9 za giteranyi za rumonge za burati urumva ko atari ibintu biba byoroshye kandi murazi yuko aba bashingwa banza kugira ubahagurutse aba ari ukuntu mwabivuganye byumvikana yuko ari igikorwa gisaba uburyo kandi gasaba n'ubukerebutse mbere kikasaba n'abakozi benshi ibyo rero byotuyohera hamwe twokumva yuko harimo umurundi nka Oriana yafatikanije n'abandi barundi akavuga tukumva ko abandi barundi benshi bari hanze bari muri aya makontina ane ko bari kuhashyira igikorwa cy'ishyirahamwe nabaruza cyo guharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akamenyero n'imiryango yabo ishyirahamwe nabaruza byotuyohera kandi byotuyohera n'abandi barundi n'aba barundi kazi ko turavuga nka muri kino kiganiro nabo byubashyikira bakazi nibo bozosigara bababwira ati ibyo mwakoze muragaheza kiwa n'imana kandi nabyo nubishima muhayandi mashyirahamwe naho ibyo bishyirahamwe nabaza bafashijwe ayandi mashyirahamwe akora ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi afashijwe twebwe byotuyohera kandi byadutera intege.
Murakoze cyane nizere ko abari mu mahanga bumvise akamo kawe kandi bashobora kugira icyo
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Bapfasa ni nkuko mubyumvise irishira hamwe bigagerageza uko rishoboye kose kugira ngo rigiye rize kubafasha mu bibazo murimo kandi rikaba ryabashikirije uburyo bwo kubitura bakazogerageza kubashikira mu buryo bashoboye akajambo kanyuma dusozera umumwe muri mwebwe kugira ngo abariko baratwumva bongere bumve ikiri ku mitima yanyu nico mwifuza kugira ngo nabo nyene bifatanye namwe mu kugerageza kubafasha mu byo mukenye yemeye kuri madame Alphonsine ngaho ibujumbura ijambo ni gwa madame Alphonsine mani rakiza muratwumva madame Alphonsine numva ga telefone gashobaka kamugoye reka tuje mu ntara ya Kirundo Claudine Nshimirimana
cyo nifuza gushikiriza nuko wadufasha nyene kuko mukatrosa dafashanya kugira turabe kumutwa baturabaho ndari umwuga wacu mukatirabeza aho mwadushira jewe akakuka kanje nagakoze nkaronka ababyeyi bafata mu mugongo bakama gatahe ndabona ko nakora nkagira ishaka nkaza ndirukanka ndongera nabo twahoze tugoranye bakajijuka nabo kumbure hari hari abadafite nk'udutelefoni baturekuye nabo tukabereka ishyirahamwe ryagiye ridufata mu mugongo tuvuye mu ibohero ama murakoze kwa shishikara kutwita nyene mukaze gushikaho ama wajama inabariza n'umubyeyi yatubaye hafi nuko abivuze agashishikara tubera umubyeyi ariko namwe mwadufasha nyene nkuko yatwiyumviriye ko n'ubundi akadufasha kugira mukore kuturondera ukuri mwe bamukoze mushishikare kudufasha ubuzima buriko bwatugora cane cane murakoze
murakoze cyane reka duha akagiro na Ziyada mu ntara ya Muyinga tugakwijamo
murakoze hama kijambo nasorezaho mwakoze kutwumviriza na cyane cyane twasaba uwo mubyeyi nini buri nk'abahaboneka ho dushyira hamwe bakazodushyira mu dushyira hamwe bakatwiza n'ibintu by'imyuga bakaza baradufasha ku bijyanye n'imyuga cyangwa bakaduha nk'uko n'ibijyanye n'imashini tukaza turafashanya hamwe n'abandi hariho n'abo twari kumwe hariya batamyuga nyine bari bashoboye kenshi hari indani imyuga twakora yari yo kugisha gusa bishyitse ni nk'iyo myuga nk'uwo mwuga wanjye wo gushona tukadufashanya n'abo bandi tukadufasha ari gusya gushona tukazomenyera kubaho mu bwo buzima dufasha ko kugira ntiza dusubire kwa mikosa nk'ibyo twavuyemo ubwa mbere
murakoze cyane mushinganahe Nshimirimana nk'uko mubyumvise abakenyezi turi kumwe abigeni turi kumwe barashima cyane ibikorwa murimwo namwe kumbure mwatera kamo abashobora kwifatanya namwe niba hari icyo mwokongeramwo namwe nyene ijambo ni rwanyu
ndashimye abapatuje nk'uko babivuze yuko hari icyo twafashije twebwe ntitwirata ko hari icyo dufasha ahubwo dushimba yuko hariho natwe batwitangiye imbere yuko tutagirira umwuga wo guharanira akazi na muntu hariho natwe batwitangiye imbere turiko turakora rero kugira twiture ry'abandi badufashije natwe tubifashe abandi rero nkavuga mu by'ukuri manura abo bashiki bacu ibyo numvise ko bafite imyuga bigiye mu mabohero bashaka ko boshyira ahabona numvise kandi ko hari ibyifuzo byabo byiza ariko nabo nk'abantu umwanya tutaratonka jewe nawe yaje ibyo tugiye gutabaza cyangwa tugiye kwitura abantu kugira babe badufashe nibabe baregere mu kibano muri ya mashyirahamwe nyine twebwe twumvise ibibazo bafite umubyeyi arija afatira ingingo hageze imana kandi nayo izadufasha batere ibibazo imbere bihangane kandi bigirinde icyo batuma basubira kuri ziriya ngorane bahoramo ibisigaye natwe tubifashe tukizirikaza uhoraho kandi tuzi ko ibyo amaze kudufasha ari byinshi n'ibindi byinshi izo ngorane zaba bashiki bacu nta bintu bacu batashe nta kimwe kikasigira tubikora kandi tuzi yuko hari abagira neza abacyagwe bariya ariko baradutera intege mu gikorwa turiko turakora nabo turabashimiye kandi nkashimira na mwebwe muri iki kiganiro cyiza kibateguye cyo kucitaho abakenyezi tukaba tugikengurutse kandi tugiye kuzoturondera izo tuheruka kubitaba
uko aricyo twemeje.
Murakoze cyane rwose mwabivuze koko no kwihangana turihanganishije abakenyeza bigeme turi kumwe n'abatashoboye kuza ku murongo wa telefone hariho benshi twari twaronse bari bifuje kubana natwe mu kiganiro amatelefone aragorana ariko nabo nyene turabahojeje mwihangane Imana izocinzira nkuko mushinga nahenshi n'Imana nayo nabivuze ubuzima ntigoroshe ubuzima bushasha ntigoroshe ariko buke buke muzo gerageza kwihangana hama mushike ku ntego mushike ku migambi yanyu nk'abandi bose mu kibano ndashimye mwese rero mwari kumwe nanje muri kino kiganiro cy'uyu munsi ndashimye n'abako baratwumviriza ikiganiro cyari muri sanga aho turako turihweza ibibazo abakenyezi n'abigeme bahuye navyo mbere yo kuja mu busho nyuma yaho bagiriye mu busho ni nyuma yaho barekuwe n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu mu Burundi bagashobora kusohoka bagasubira mu miryango yabo no mu kibano mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mwe mwese ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwakoze.
Ya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Changi chambo mwanya jihugu yo yabayi isubizo chachu. Yala changi chambo abarundi tuli gushikiriza gushikiriza tukona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
abakozi.